mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya ejo kuwa gatano aho bukera isi yose irahimbaza umunsi mpuza makungu hariwe umupfasoni n'umwigeme
ubuzima bwari bugoye nari nafakaye kirabwa ati kumure no nyoga imodokari no ronka ubuzima
turakeneye ahantu bubaka ishure kanaka abakenyeze titiyo murazi ko bakenyeze ubushoboye nimuduha ko kazi tugakore aya mafaranga azabaduha tuzayatwara mu hatwikenuremwo reka n'abakenyeze baranyoterwa twihena gacupa
wa mbere mwumvise no mupfasoni avuga yuko abeshejweho n'umwuga wo kunyonga imodokari yunguruza abantu n'ibintu ntibimenyerewe mu gihugu cy'u Burundi amateka yiwe ni mu ntango za kino kiganiro wa kabiri nawe mwumvise arubaka ari muri bake bubaka mu gihugu cy'u Burundi arabapfasoni navyo nyene turabigaruka ko mu gihugu cy'u Rwanda turababwira ivyo mupfasoni afise impamya bushobozi ariko kubera ko yabonye atacho biriko biramumarira yashimye guca yigira mu vyo kubumba turibanda rero kumunsi mpuza makungu w'abakenyezi buca duhimbaza aho bukeye tunababwira ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi imigenderanire hagati ya Uganda n'u Rwanda Eko nubanza nkababwira muri makimbere kuja ku Idoni Devyo nce ku masonga ko president wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ejo kwa gatatu yashikije ko yo babara mu gihe bivugwa ku igihugu ca Korea ya ruguru kiriko kirongera kubaka aharangurirwa ibigenda juru vyoba ari ukuri inyuma y'imisi mike Trump yigambye ku imigenderanire yiwe n'indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong Un ikomeye mu gihe ayo makuru yoba ari ukuri yavuga ko vyoba bibabaje kandi ibizokurikira ari ukurindira amakuru atangwa n'impande zitandukanye avuga ko Korea ya ruguru yongeye kubaka ico kibanza cari catanguye gusambura inyuma y'inama yahuje abategetsi bihugu mu mwaka uheze inyuma yo mubonano wa mbere na Kim i Singapore mu mwaka uheze president wa America Donald Trump yabwiye amenyesha makuru ko iyo ndongozi ya Korea ya ruguru yemeye gusambura ikibanza gikomeye co kugeragerezamwo irungikwa rya misile mu kirere Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho Perezida Felix Tshisekedi aheruka gutorwa hamwe n'uwo yasubiriye Joseph Kabila ejo kwa gatatu bavuze ko bumvikanye gushinga leta y'ubumwe nyuma y'ibiganiro naho Tshisekedi yatsinze amatora yakurikiwe n'ihanahana ry'ubutegetsi rya mbere ribaye mu mahoro kuva ico gihugu cikukira hari muri 1960 muravyibuka uwo mugabo w'imyaka 55 y'amavuko yisanze abwirizwa gusangira ubutegetsi bwira ngo Kongo ibe mu mahoro byukuri mwitangazo bashize hamwe ejo kwa gatatu Tshisekedi na Kabila bavuze ko naho urunani franc commun pour le Congo rufise abashinga mateka benshi izo mpande zibiri zizotwarira hamwe mu gushinga leta y'ubumwe ibi babishikirije inyuma y'urubwendo Tshisekedi yagize mu ndwi heze muri Namibia aho yashikirije agashavu kuko atashoboye gutsindira inama shinga mateka kugira ngo abashe kwihitiramwo umushikiranganji wa mbere Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara tubahaye ikaze mwese
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze jo hubukira ku munsi wa gatano isi yose izohimbaza umunsi mpuza makungu hari umupfasoni icivugo cuno mwaka ku isi yose muri rusangi igihamagarira buri wese kwiyumvira ico kogwa n'ico hindugwa kugira ngo ikumigwa rifatiye ku gitsina risezeregwe umupfasoni arushirizeho kwibeshaho no kubeshaho umuryango yifashishije umuga wiwe mu rukurikirane rw'inkuru zihariye ku mupfasoni ni mwigeme mu karere k'ibiyaga bigari ijwi rya Amerika ryabahitiyemwo kubashikiriza uno munsi vy'abapfasoni bari ariko barakora bitandukanye na kirazira yakomeje guhabwa ikibanza mu migenzo itandukanye y'abarundi n'abanyarwanda. Mugenzi wacu Diane Ndonse yugurura urukurikirane rw'izo nkuru atubwira ivyo umufasoni Claudette Nshimirimana ari muri bake bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu. Claudette tumusanze mu ibarabara rya Bujumbura bubanza aranguriramwo imirimo yiwe.
Hano ni ku isoko ya Kotebu ku gituro cy'imodokari izunguruza abantu mu ibarabara rya Bujumbura bubanza. Utwara ishyirahamwe ry'abazinyonga aryo atebebe avuga ko bose hamwe baharungu hafi amajana abiri. Muri abo harimo umukenyezi umwe Rudende Shimirimana Claudette w'abana bane abona ko ataho gataniye n'ubundi buzi.
Nabonye kumengana urudandazwa nk'urundi kuko nari sandwe nkunda kunyonga ivyuma nkaraba ubuzima bwari bugoye nari napfakaye ndavuga ati shya kuja mu bintu bibi bintesha agaciro ndavuga ati ko nize umwuga nkaba mfise n'uburenganzira bwo kunyonga imodokari kiravuga ati kumbure nonyonga imodokari n'urunku buzima bivanye nabo tubana mbona abanyonga imodokari babagabo ingene ingo zabo zifashe ndavuga ati mu ndi mukenyezi ndabigiyemo ndabona byo mpa kuraje ngatunga abana.
Bagenzi bo mu kazi bavuga ko bamwakiriye neza mu kumufasha ko akora vuba na vuba kugira ngo bimufashe gutaha kirikare. Ngenda kumana Samson arongoye cooperative dusangira ikivi kuri kino gituro cyabunguruza abantu kwibarabara rya Bujumbura bubanza.
Turamworoheza kugira ngo yashitse muri parikingi ntarinda gutona nk'abandi bagabo wowe ifashe dufata yuko kwa mukenyezi umwe tuvuga duti udufashe ingingo yuko uko azarashika azarindira imodoka yindeje gupakira gatana abashira muri parikingi gacapakira gatagenda kugira ngo bimutere kwihunganya mbere bitume n'andi badamu baherumbira uwo mwuga kubera babona yuko undi mudamu twamwakiriye neza.
Ibi bifasha Claudette kwitunganya neza mu by'urugo.
Ndaheza nkazinduka nkabatwara hageze sizere nkacya subira muhira hanyuma ntashe muhira kirikare ngakora udukorwa two muhira n'umukozi nkamufasha n'abana nkabegera kugira ngo nshobore kubahereza indero runtu kugira bakure bambona hafi yabo.
Ariko rero aka kazi ko kunguruza abantu kaboneka ko gasaba ingufu nkiyo hageze gupakurura imizigo cyangwa kuyipakira. Ariko uwo mukenyezi avuga ko atangorane kuri we ibyo ashoboye arabyiterurira ibindi banyene byo bakabimufasha. Eka ni gihanyonga imodokari nta ntambamyi bano atwaye barashima ingene abunguruza.
Iri barabara risanzwe ririmo ibinogo ariko wewe kobera yabonye hari ibinogo agenda neza kugira ngo hagire isanganya bimuteza abandi bo bagenda baranyaruka kuko aza gukatira ikinogo gasanga yagonze mu kwahama haguye abantu kobera ibinogo.
Claudette Shimirimana avuga ko amafaranga ariko arakorera arayo aherezanye n'imodoka nawe akamuhemba ku kwezi. Nubwo mwishira hamwe ryabunguruza abantu mu Burundi Atrabu bavuga ko bafise umugambi wo guteza imbere abakenyezi muri kano kazi kubera ubwizigirwa bwabo. Claudette avuga ko rimwe na rimwe ahura n'ingorane yo kutizigirwa kubera ubupfakazi.
Nkarunka abantu b'abapapa banyizera bakamereza imodokari bivanye n'ingene abandi bashoferi babarira amaverisema. Bamaze kumpereza imodokari kazabona umugore aje gutera induru ngo uyu mugore ko atagira umugabo ngo acha gutwara canke na nyamugore akaza kanurukira ati madame we kutagira umugabo ejo zontwara umugabo ndagusavye imodoka yimusubize nima dashe kwiga umugabo yinyonga nayishire mu rugo ikumeho. Ndaje nkagukwa ndatera induru na bakenyezi hari abacha bambwiye ati we gumukora akazi ntacho bizokubwira. Ndaje nkavuga ati oya ndiko ntaga ingufu zanje sinshobora kunyonga icyuma kiri mu induru nihande nzogenda kikanta no mugahinga ariko ubu imodoka ndiko ndakoresha ubona amahoro ubu muri rusange bamaze kubimenyera no kumenyera.
Kubijanye n'intamba myizo mu ibarabara nk'abagabo bashobora kumugira ko ubuhumbu nahagira ati
abo bagabo barabaho ariko iyo babayeho nawe nkuko uburi umuntu abatwaye muri rusange yitwa umukiriya uramenye ingene bifata imbere yiwe kugira ngo bikunde ntimushwane ha mu rugendo rukabandanya ukamureka ko ivyo ari karavuga atari byo ahubwo ivyo ari karavuga iyo bibavyo sinari kuza kuruha nari korabaho nicara kumuraga hafasangaho nicaye mugabo kwera ko nahisemo guhiga ubuzima nabo nyina atinda gatahura akabona ko ivyo ari karavuga bitajanye n'akazindi ko nakora.
Uretse ko muri rusangi harabajejwe umutekano ku mabarabara utwarishira hamwe ry'abunguruza abantu mu rya Bujumbura bubanza atebebe Sibomana Mos avuga ko n'amategeko ashobora guhinyanyurwa ku bwabo.
Ubwacu bwa mbere ubwo turamukingira mu bijanye byo kwazi kwa kamisi yose abari ko arapakira no mu kugenda mu nzira no uvuga ko akingiwe naho tutarayinyanyura amategeko kuko aribwo bwa mbere tukiro nk'abakenyezi ariko turategura mu mategeko tuzohinyanyura ko navyo twobishiramo kugira ngo turabe ko abakenyezi bo birumbira bose bose.
Claudette Shimirimana amaze imyaka 3 akora umwuga ahanura abakenyezi bagenziwe ko bakwiye guhangara imyuga bafise mu bumenyi bakareka kwikumira ibujumbura yane ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenu yacakoregwa mu ngata na mugenzi we Chrissy Munezero we adushikane ku mutumba wa Mutambara ni neza na neza muri commune ya Rumonge intara ya Rumonge nyene aho mukuru we mutumba adushikana aha abakenyezi batandukanye bijukiye kubaka amazu abakenyezi naho bemeza ko kubeshwaho n'amazu no kubaka ari kintu batari bwabone muri kahise ntibabonwa neza n'ikibano kuko mu migenzo ya kera umukenyezi yuriye kunzu yafatwa nk'ishira ni abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze yuko imigenzo ikumigwa ariyo gutsindwa. Reka tubahikaze mu mvivyumviro vyabo.
Aba bakenyezi bahisemwe kurondera ubuzima babicishije mu mwuga wo kubaka basa nabubahutse gukora akazi imigenzo y'ikirundi ibihaniza. Ariko kubgabo mu buzima n'igihe igihugu kigezemmo na gutinya gukora akazi kabatungira imiryango. Nyabenda Pascasia numwe muri aba bakenyezi bubaka.
Umuga huko na sanzu kome chani gosu. Uga mbele huo numuga uzana mahera. Ayo mahera rero azotuma nikenura mu muryango. Iki huku kiashua kuvuga kiti. Tura kene hanu ubaka ishure kanaka. Ibitaro kanaka. Aba kenyeze titiyo. Mula zikoba kenyeze dushoboye. Nimudu hako kazi tukakore. Ayo mafranga wazo waduha. Tuzi ya tukura mwia tuikenure mgo. Tuzana karasio. Tuyambike tuambike mafasha bachu. Nibibondo vyachu. Dusomesha wana bachu. Na twebwe kandi murazi ko turaba kenyezi turakeneye utuvuta erega n'abakenyezi baranyoterwa twihe na gacupa.
Aba bakenyezi ntibicara bararondera ababaha akazi kugira buhoro buhoro abakeneye kubaka babamenyere
ko abari ko baraturondera ati ngo munyubake uduturu munyubake ragakoni aho urumva twe turonse udufaranga dukeye dutware muhira ko tumwe tuzodushira mwishira hamwe bimwe bimwe abanatwe bari nize ka abashinga ntahe
nkubu twebwe tugeze kure kandi abari ko baradutwenga bavuga ati yo nimudushiremo natwe bwebasha ubu urumva twamaze kumenya ngene dutondekiwe duhagarikibuye tashura kuzikora tukazikorera
mu karere k'umanuko bw'u Burundi. Umwuga wo kubaka inzu kuva na kera wamye wiharijwe n'abagabo kubona abakenyezi barawubahutse ntibibonwa neza na bose aho ni nka tuyikeze asanzwe aba mu ntara kama ya Buragane
nto ndabona umuntu w'umwigeme cyangwa umamarika rubaka inzu je ndi nk'umwana w'umukobwa umubyeyi wanje ntiyari gushaka kunyemerera ko noja inkurira hejuru kunzu ngo nubake kandi nkaje nibaza umuntu w'umukenyezi ari hejuru kunzu umuntu w'umu papa na wari hasi ntibibonekana neza ngorani yo haba wo cyusanga amwige mari hejuru kunzu no bivuga ati nkuguhena mu bisanzu kacusanga heneye wa muntu ari hasi kuko
urabona
umugabo kaba yambaye ipantaro
abandi na cyane cyane ababa mu bisagara babona ko atantambamye ku mukenyezi yokora umwuga wo kubaka ariko ahinduye inyambaro
bo mu mico ya kera ibyo nibaza ko bitariho mugabo ubu turabona abakenyezi babubatsi bariho bagahaja kubikwa bakubaka
inzu yubatswe n'umukenyezi woyinjye
aha none ifa kuba ari inzu gusa nabindi
rero mu gihe wewe wararose iyo mpano ukabyigira ushobora guca witunganya hepfo kambara nk'ipantara ukashibona kuja hurira ukubaka.
Leonce Ntakirutimana numenyesha makuru yitaho imico n'imigenzo akaba kandi umuyobozi w'insamirizi Aigle Sport isamirana mu bumanuko bw'u Burundi kubwiwe kubona umukenyezi yubaka ntibisanzwe kuri bamwe bamwe bikaba biva ku ndero abarundi bareresha abana
umukenyezi kurira kugikwa cinzu harya dahambya kugira agende yubake ivyo nibibaho hanyuma kandi turaza bikomunika hise nta mukenyezi yurira ku rusenge ivyo rero bijanye kumbure no vuga nti inyambaro umukenyezi kurira ku rusenge yambaye ikivutano na ucubona ingene bica bigenda
baba batinya ko kimutega kikamutura hasi
oya iyo mpuhwe ntiriho baba batinya yuko muri ijya nyambaro umukenyezi aba yambaye ariko anamanura ivoka havamwo yuko ibihimba byiwe byibanga abantu bari munsi bashobora kubibona.
Uyu mumenyesha makuru akabona yuko hariho gutinya ingeso mbi nk'izo gufata ku nguvu no kutubaha umukenyezi. Arongera akavuga ko hakwiye inyigisho zofasha abanyagihugu gukuraho imiziririzo ibuza umukenyezi gukora uyu mwuga wo kubaka.
Hariho abagabo bamwe bamwe gushikisa bugira bati igenzo yubatswe n'umugore ejo hirya yejo izosenyuka kubera iki? Kubera tu ako gakengere nta kintu umugore yokora ngo kirabe. Ivyo rero ni bijya bindi biri mu mitwe no mu mitima iwacu yuko umupfasoni atakintu ashobora gukora kirabe.
Semashirahamwe menshi ariko arubahura abakenyezi baho mu karere k'umanuko mu bijukire imirimo nk'iyo ariko ibazanira agafaranga gafadika. Aba bakenyezi yo ku mutumba wa Mutambara bakaba bafatwa nk'imboneza kubandi. Krisi Munezero mu manuko bw'u Burundi ku bw'ijwi rya Amerika.
Krisi Munezero arakenuye mu Burundi murumva bariko barubaka abakenyezi bamwe bamwe kugira ngo babesheho imiryango abandi bagatwara amamodoka yunguruza ibintu bitamenyerewe mu gihugu cyo mu Rwanda. Naho tubabwira iby'umudamu yitwa Ishimwe Nadine aba mu murenge wa Mayange turi mu karere ka Bugesera. Uwo mudamu yaraminuje mu vyerekeye ubwatsi ariko kwera ko akazi kamugoye yahisemo guca atungwa no kubumba amavaze bashiramwo indabo ariyo mashurwe yifashishije impuzu zishaje. Ivyuye tubibwirwa na mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Nyuma yo kurangiza kaminuza igice kimwe yigiye mu Rwanda ikindi akakigira muri Burkina Faso aho yigaga ibijyanye n'ubwubatsi, Nadine Ishimwe yahisemo gukora imirimo itari imenyereye mu Rwanda yo kumba amavaze aterekwamo indabo ariko yifashishije imyenda ishaje. Nagiye kumusura iwe mu rugo mu murenge wa Mayange ntumva uburyo umwenda woroshye wavamo vaze ikomeye yahingwa mu rurabo rukereramo ariko nahavuye maze gusobanukirwa.
Hari mendo wende waratoraguye nko mu busitani wende barayitaye umanze kuvandamo wa mwanda kodika muri yamvange wakoze yisima yisiba n'umucanga warangiza ukaza kuwaneka ku iforomo ukubifuza ko uza kufita iforomo noneho ukaza ikaza kuma ukazategereza iminsi yongusuka hamazi iminsi niko kavana ku iforomo ifasi babayibonye nkitaburiya yanje yavamo nk'ivase yo gutereka mu nguni mu nzu nk'uko yashaka nk'inini cyane bikabije nkosha wenda nk'ishuka igitenge gano y'ivase iterwa n'umwenda ufite uko uba munini kwa famivase nini uko uba mutone kwa famivase intoya.
Uyu mutegarugori amaze kugira abana babiri avuga ko kugeza ubu usibye ko amaze kuzamuka iwe mu rugo yamaze no gufasha abaturanyi be kuko batakijugunya imyenda yabishaje ahubwo bahitamo kuyimugurishaho.
Kwa kuna tagize imyenda yangishaje kwa kwanga nyine kwangiza ibidukikije imyenda aje kunshirana kuko nyine amavaza yarakunzwe nkurisha yandi yange ndagurisha imyenda iranshirana umunsigaye ngura imyenda aba imyenda ishaje abaturage baraza kayibagurira ku kiro ku mafaranga 500
barabimenye ntawe ugita umwenda nsige narabaye wa mudamu imyenda ishaje ndatavuga ati imyenda ishaje nuvuga ngo nta mu byukuri uwamaze kumenya ko aya mavaza abaho ntago agita umwenda ushaje kwa zikazi ko nyine ni mari.
Uyu mushinga wa Ishimwe wabashije gufasha n'abandi bana b'abakobwa barangije amashuri yisumbuye ariko ntibagira amahirwe gukomeza kaminuza. Nasanze Ishimwe akoresha abakobwa bari hagati y'imyaka 18 na 25 nabo bemeza ko amafaranga bahembwa yabakuye mu bukene.
Iyi narangije imanite mitanza nifatanya n'uyu mama ku kwezi bampemba 30,000. Nimba umubyeyi wanjye yarafataga kuheye akaduhahishirije akajya kuguramo aya mavuta akajya kuguramo iyo sabune urumva nanjye mfite ikindi nongeyeho ntago ayonga yakiyasohora. Nanjye byose nabigura rwose kuko amafaranga aba ahari kandi numva kuri njye abahagije.
Ntabwo yabonye bimfasha biramfasha kandi nkafasha no mu rugo. Ingu indahangaha biramfasha kuko iyo ndi hari iwacu mba ndi kurumbana n'abandi.
Urumva nyine iyo umuntu ari muri karitsiye cyangwa mu rugo abasore baboneraho bakaza bakavuga ngo uriya babona nyine wabuze isabune yo gukaraba bakaza bakagushukisha amafaranga barangiza bakagukorera bya mframbi ugasanga baguteye inda. Ariko twebwe iyo turaho tuba twicariye hano mu mahoro dukora n'akazi kacu n'amafaranga yinjira.
Umwuga Ishimwe yahisemo kubumba kandi yaraminuje avuga ko ari icyemezo yafashe kitamworoheye kuko usanga n'abatu turanyibe bamuca intege benshi bamubwira ko amashuri afite adakwiranye no kwirirwa tobisima n'umucanga.
Nk'ubu ngubu ubona nk'ukuntu nsazetsa ubu niko gatabuye ngakize ngakize mu kanya ntagiye gutangira gusiga amarangi ubundi iyo ndimo ndabumva mba nabaye mbatsa nabi cyane pe ku buryo umuntu harimo umuntu azakavuga ati wowe nzi wiza cyaje wari wambaye ingofero ni wowe uri muri sima wabaye guca ibyo n'ibyo abayede nduvuga ngo rero ibikine gato byo ntago byabura ariko utagitinga icyo intego ufite uko byibura ku munsi gwisha nk'ivaze y'ibihumbi 10 cyabara wenda nko kugurisha nk'amavaze nk'atanu uyu munsi bamara nk'ikimana gurishije ariko nk'urugero ngisha nk'ivaze y'ibihumbi 10 ubwo rero navanyemo n'abakozi nkoresha n'ibikoresho byose nakoresheje byibura ku kwezi nzigamo nk'ibihumbi 80
uyu mutegarugori yabwira Ijwi rya Amerika ko umushinga we azawugeza no ku bandi Banyarwanda badatuye mu Bugesera ndetse yemeza ko hari abamaze guhugura bakomoka mu ntara y'Amajyaruguru batangiye gukora aya mavaze bifashishije imyenda ishaje Asumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera
Asumpta Kaboyi arakinuye nuko rero nshuti bakunze aho muri mwitegure namwe guhimbaza gute munsi mpuzamakungu wahari umupfasoni safasoni gusaba uhimbaza ngira ngo nabashinga ntahe canka abana ba namwe bwe muzobafasha mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com ejo tuzobandanya tuvyibanda kuko ari uwo munsi nyezi nawo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu uhimbaza ugenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu uko umwaka utashe muri rusangi ndayibutse kwicivugo cuno mwaka ku isi yose gihamagarira buri wese kwiyumvira ico kogwa ico hindugwa kugira ngo ikumigwa rifatiye ku gitsina risezeregwe umupfasoni arushirizeho kwibeshaho no kubeshaho umuryango yifashishije umwuga wiwe tuzobandanya ugurukurikirane gw'inkuru zitandukanye ku bafasoni ejo tuzobabwira nk'ivyo mu makambi ariko rero mu gihugu c'u Burundi bahisemo yuko icivugo cuno mwaka coba umukenyezi ashire imbere ashigwe imbere mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza mu gihe mu Rwanda naho icivugo ari dufatane urunana twubake umuryango bakoze bagenzi bacu Diane Ndonse Chris Munezero na Asumpta Kaboyi badushiki je urukurikirane rwa mbere kubiko birakogwa amafasoni batandukanye mu karere k'ibiyaga bigari abafasoni b'ijuru rya Amerika nitwisangiza ijambo mukanya reka duce duha abagenzi bacu nabo babagabo babandanye gushikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya
cha bijya bije biranugwanugwa ko ari byo
reka nibihu
ngo nibihu kandi navyisomeye
ndakubwiye ko atari byo
nivyo
sivyo
nivyo
reka sivyo
ehe dupinge utangike
mupinga mupingi umvirize Ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
abakunzi b'ibinugwanuga ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi turagaruka ku kibazo kiri hagati y'ibihugu by'Uganda n'u Rwanda Uganda bwagiriza u Rwanda kuba rwaraguye imipaka ine rwarugaye imipaka ine yose bihana rubuza abanyarwanda bose kwinjira mu Uganda harimo n'abanyeshure ubutegetsi bwa Kigali bwo bwemeza ko hugawe umupaka umwe rudende wa Gatuna ariko bukavuga ko abanyarwanda basaba kwirinda kuja mu Uganda kubera baburabuzwa bakanahohoterwa mugenzi wacu Nairobi eroje wirikaneza niwe yaducishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi
ikibazo ku mipaka y'u Rwanda n'Uganda cyatanguye kuvugwa ku itariki ya 28 ukwezi kwa kabiri guheze Uganda bwagiriza u Rwanda kuba rwarabujije abanyarwanda kwinjira muri ico gihugu baciye ku mipaka ine yose ivyo bihugu bihana Ufondo Pondo umuvugizi wa leta ya Uganda yayivugiye mu iganiro yahamenyesha makuru mu mpera z'indwi guheze
we have a weekly market in Kisoro at Chanika border every Thursday
Turabizi soko rusangi ikisoro aho abaganda n'abanyarwanda bahurira ku mpaka wa Chanika barankiye abanyarwanda kuzana ibicuruzwa canke kuza guhaha hanyuma nk'uko bizwi abanyarwanda bari ku mpaka wa Uganda ahanini bazaye uburaro n'uburamuko ku mfungurwa n'ibindi byankenerwa biva mu Buganda ingaruka mbi rero ahanini zigaruka ku banyarwanda kurusha ku baganda igitangaje n'abanyeshure barankiwe buri munsi abanyeshure amajana n'amajana baraje ku mpaka bagataha bugorovye nabo ntibe merewe kuza ariko umushinganganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Richard Sezibera amenyesha ko hugawe umupaka wa Gatuna wonyene bitewe n'ibarabara ririko rirubakwa haje ibiro rusangi vy'uwo mupaka gusa remeza ko igihugu ciwe cabujije abanyagihugu bacu kwisukira mu Buganda yabivugiye mu kiganiro yahamenyesha makuru ku munsi wa kabiri w'indwi
akaba ariyo mpamvu tuvuga tuti igihe tutarabona igisubizo kuri iki kibazo gihari turasaba abanyarwanda babirinze kujya muri Uganda tuzabanze tumenye neza icyo kibazo aho kiri utumaze kugira abanyarwanda babaye deported barenze 986 murumva rero ko icyo kibazo cyo kirahari
icyo kibazo seze bya rakinoganza
Ikibazo cya mbere ni ikibazo cy'abanyarwanda bakomeje gufatwa bagahohoterwa bagafungwa bakagicwa urubozo bagafungirwa ahantu hatazwi muri Uganda. Tumaze kugira abantu barenga 190 naba bafashwe muri ubwo buryo. Ni ikibazo kandi kitarabonerwa umuti kugeza ubu. Abandi babafungura bakabazana bakagera ku mipaka y'u Rwanda ari intere. Bamwe bagasigaye imiryango yabo, abandi bagasigaye za business zabo, abandi bakabuzwa uburenganzira bari bafite, bagasigaye abana babo, hari imiryango ifunze. Ikibazo cya kabiri nk'uko nabisobanuye ni ikibazo cy'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda barimo RNC, barimo FDLR n'abandi bakorera ibikorwa byabo muri Uganda. Bakoranye n'abayobozi bamwe bo muri Uganda. Ikibazo cya gatatu ni ibibazo abacuruzi bacu bakomeje kugira iyo bari muri kiriya gihugu baba bacamo cyangwa se bakoreramo ibikorwa byabo.
Ariko bapanda arahira karengwa ko ata munyarwanda n'umwe yabuzwe uburenganzira na leta avugira.
We have no policy, we have no practice.
Nta politike cyangwa imikorere dufise yo kuburabuza abanyarwanda muri Uganda. Abanyarwanda bari mu Buganda bariko bakora utuzi n'imirimo yabo bisanzwe nk'uko vyamye mu myaka hafi 50 ishize. Kuvyo tuzi nta munyarwanda n'umwe ari mu gasho ka polisi hadakurikijwe amategeko. Nta munyarwanda n'umwe afunzwe kubera impamvu za politike, nta n'umuti. Niba hari uwuzu ufunzwe vyo tunezera cyane. Ayo makuru yasangije Uganda kugira ngo tumenye umwidondoro w'uwo muntu, tumenye kumbu ure umufunze na hafungiwe.
We find out the identity of this person and perhaps where and who is holding.
Abagize cyo bandika ku mbuga hwaniro duhere kuri uyagira ati Bwana Ofono, Ubuganda bwatanguye kubuza amakamyo y'u Rwanda kwinjira haciye iminsi myinshi. Unawe ati Ubuganda bufise ibimenyetso byose byerekana igihugu kiri mu kweguka. Unawe asa n'umwishura ati rimwe na rimwe ga yemwe ni byiza kwihorera. Utubuganda n'igihugu kiri mu kweguka kweri. Unawe ati muri Uganda tumerewe neza, ikizwi nuko abanyarwanda badukeneye kurusha uko tubakeneye. Unawe ati mbega mumbonera abanyarwanda bamaze gutangura kwicwa na kigoyigantu. Turangiriza ku butumwa bwanditswe na Richard Sezibera ubwiwe yishura kubavuze ko bafite inzu i Kampala mu Buganda. Agira ati nta nzu mfise i Kampala, nta mirimo ndaharangurira, ariko kandi niyo nobihagize nticoba yari icyaha mugabo ntavyo. Eroje urika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Nacho vyatanze uribuko iri ngo bisuko bisa ngiyane me byose byo mwisi nacho vyakoze nacho vyatanze uribuko iri ngo bisuko bisa.
Nuko rero nshuti bakunza kawe no ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Akaririmbo ni ndumukenyezi na kumu umwigeme w'umurundi kazitwa Cynthia Iteka, aba mu gihugu cha Sweden niho yaririmbiye nako karirimbo. Muri aka karirimbo aributsa icumufasoni n'umukenyezi bashora avuga ati ndatangaje ndashoboye ejo numunsi mpuza makungu hariwe bapfasoni mwebwe aho muri komuna twumviriza mu makambi mu mitumba itandukanye mu makarti atandukanye mu bihugu bitandukanye. Ijwi rya Amerika twatanguye urukurikirane rw'inkuru zishira imbere ivyo mwakoze n'ivyo mwaranguye, ariko ntitwirengagize yuko mugogwa n'ibitari bake biki ibibagora haba mu myuga itandukanye murimo n'ivya ibagora nk'umufasoni n'ivya. Iyo bavuze umunsi mpuza makungu hari umufasoni kuri mwebwe mwumva no munsi wabahariwe canke muhimbaza gute numunsi wabwirike nk'umupfaso ni canke nk'umwigeme ivyumviro vyanyu turabirindiriye kuri radio ya Charobase gmail.com ejo tuzokwibanda kuri uwo munsi muza makungu wahariwe umupfaso ni muri rusangi icyumviro kw'isi yose gihamagarira buri wese kwiyumvira ico kogwa n'ico hindugwa kugira ngo ikumigwa rifatiye ku gitsina risezeregwe umupfaso ni arushirizeho kwibeshaho no kubeshaho umuryango yifashishije umwuga wiwe mu Burundi icivugo ni umukenyezi ashirwe imbere mu migambi rashe yo gutegekanya kazoza mu Rwanda nidufatane urunana twubake umuryango utekanye ejo turabarindiriye mu biganiro byacu bitandukanye bakenyezi mugira umunsi mwiza tubasigiye kano karirimbo ndu mukenyezi ka Cynthia Iteka na Lidiane nahazi nabategure nongera ndabashikiriza wanyu mu ntara y'uno munsi yabashikiriye kubwa Facile Gebeu hamwe na Engineer Joe kwizina rya bagenzi bacu bose tubifurize kururanirwa mu byo murimo